ni Radio Ijwi rya Amerika. Kubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kinundi no mu kinyarwanda i Washington DC kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, mudutezama amatwi, muri kumwe na Fide Niyongabo
na Placide Magambo. Mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Kibaza yuko iyo ngingo y'ukwegereza ubutegetsi ya bene gihugu ingingo nziza, ariko kubizoje birashirwa mu byo nibaza ningirabukebuke kugira nakazi ntigave kononekara.
Uwo ni Tarisise Gahungu, uyoboye urugaga rw'amasendika y'abakozi. Arasaba leta kwitondera gahunda yo gushyira mu ngiro umugambi wo kwimurira Igitega, umurwa mukuru wa politiki. Turavuga no ku kiganiro Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yahaye abanyamakuru ari mu ntara ya Ngozi, no ku bantu 46 bamaze gufatwa n'icyorezo cya korera mu ntara ebyiri z'u Burundi kuva ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 12. Tubafitiye kandi n'amakuru y'imikino izaba mu mpera z'iki cyumweru mu Burundi no mu Rwanda.
Reka duhere ku nshamake makuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila avuga ko atazi n'impamvu zihari zotuma amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi w'Imana ataba.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arakangisha inteko ishinga amategeko mu gihugu cye ko niramuka itemeye kumuha amafaranga ayisaba yo kubaka urukuta, ko nawe ashobora gufunga umupaka wa Mexique.
Igipolisi cy'igihugu cya Sudani cyarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu amajana n'amajana bari mu myiyerekano mu bisagara bitari bike harimo umurwa mukuru Khartoum.
Igihugu cya Thailand cyemeje ko urumogi rwakoreshwa muri icyo gihugu ku mugaragaro ariko ku mpamvu zumvikana nk'uburwayi.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Joseph Kabila avuga ko atazi n'impamvu zihari zotuma amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi w'Imana ataba. Ivyo ni nyuma y'uko amatora asibishijwe mu kiringo c'imyaka ibiri. Yamara Perezida Kabila asigura ko ingingo yo ku munota wa nyuma yo kwigiza y'amatora mu turere twa Beni na Butembo yatumwe no kwiyadukiza kwigiza ca Ebola. Kiganiro yagiranye n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press, Perezida Kabila yavuze ko hamwe abanyagihugu bo muri ivyo bice bibiri vyasinzikajwe n'ikiza ca Ebola botora ku munsi w'Imana. Ivyo vyogira inkurikizi zikomeye cyane. Avuga ko umuntu umwe ashobora kwanduza abandi bantu amajana n'amajana. Vyatangajwe na Perezida Kabila ku munsi wa kane muhingamo, vyari bitandukanye n'ivyashikirijwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu. Batangaje ko ingingo zafashwe babifashijwemo n'abategetsi bajejwe amatora kugira abantu bashobore gutora mu turere twa Beni na Butembo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS naryo nyene ryatangaje ko ingingo zafashwe mu gukaraba hakoreshejwe isabuni kuri micafu ku ntoke hamwe no gusuzuma abatora bose bazoba bariko binjira mu bibanza by'amatora.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gukangisha inteko ishinga amategeko mu gihugu cye ko niramuka itemeye kumuha amafaranga isaba ngo yubake urukuta ku mupaka wa Mexique, ko nawe ashobora gufunga uwo mupaka. Agahagarika n'imfashanyo Amerika yageneraga ibihugu bya Honduras, Guatemala na El Salvador. Ibingibi Perezida Trump yabitangaje mu rujya n'uruza rw'ubutumwa yandika ku rukuta rwe rwa Twitter, yinubira amategeko agenga abimukira mu gihe hahise iminsi 7 ibikorwa bya guverinoma ayobora bihagaze kubera ko miliyari 5 z'amadolari yasabaga atazihawe. Mu gihe yafunga uyu mupaka habaho igihombo cy'ubucuruzi bukorerwa kuri uwo mupaka bwinjiza miliyari zisaga 1.5 zinjizwa buri munsi. Abadepite bakomoka mu ishyaka ry'abademokrate bashinja Perezida Trump kuba nyirabayazana w'irihagarikwa ry'ibikorwa bya guverinoma. Ni mu gihe mu byumweru bike bishize Trump yagaragaye yigamba avuga ko ifungwa rya guverinoma ntacyo rimubwiye. Perezida Trump akomeje kwibasira ibihugu bya Honduras, Guatemala na El Salvador kuko ari byo bikomokamo abimukira benshi baza muri Amerika. Gusa abakuriye ishyaka ry'abademokrate barimo senateri Chuck Schumer na Nancy Pelosi uzatangira kuyobora inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa mbere bibukije Trump ko agomba kuzibukira umugambi we w'urwango afitiye abimukira kuko nta na hamwe ruhuriye n'umutekano ku mipaka ahora agira urwitwazo.
Ratijwi ya Amerika Washington DC tugaruke muri Afrika. Ahigi polisi cy'igihugu cya Sudan cyarashe imyuka yovaza mu maso ku bantu amajana n'amajana bari mu myerekano mu bisagara bitari bike harimo umugwa mukuru Khartoum. Inyuma y'ibisabisho by'umunsi wa gatanu ni mu gihe abatavuga rumwe na leta bariko basaba iyindi myerekano yo kwiyamiriza leta. Abantu bashavuye bari bihereje amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara kuva ku itariki 19 z'uku kwezi kw'12 inyuma y'ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'imikate. Imyerekano mishasha yabaye inyuma y'ibisabisho by'umunsi wa gatanu mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru Khartoum mu bice bimwe bimwe by'ibisagara bya Omdurman, Port Sudan, Atbara na Madani. Abantu amajana n'amajana bari mu myerekano basemerera amajambo yerekeye ubwigenge, amahoro n'ubutungane. Ivyo hari mu gihe bariko basohoka umusigiti wa Omdurman. Yamara baciye bahangana n'igipolisi kigwanya imigumuko carashe imyuka ibabaza mu maso kugira gishwiragiza abari mu myerekano. Igipolisi carashe kandi imyuka ibabaza mu maso ku bari mu myerekano mu bisagara vya Port Sudan na Atbara. Atbara ni gisagara kiri mu buseruko aho imyerekano yadutse ubwa mbere ku itariki 19 z'ukwa 12. Iyo myerekano ibaye mu gihe abatavuga rumwe na leta bariko basaba ko iyindi myerekano yo kwiyamiriza leta iba mu minsi mikeyi yemirije.
Tayilande yari imenyerewe nk'igihugu kabuhariwe mu guhangana n'ibiyobyabwenge haba ku mipaka n'imbere mu gihugu. Cyashyize cyemeza ko urumogi rwakoreshwa muri icyo gihugu ku mpamvu zumvikana nk'uburwayi. Mu myaka 1970 mu majyaruguru ya Tayilande, urumogi rwari inkingi ikomeye y'ubukungu nubwo rwacuruzwaga mu buryo butemewe n'amategeko rwoherezwa cyane cyane muri Amerika. Inzego zita ku buzima muri icyo gihugu muri iyi minsi zemeje ko urumogi rushobora gukoreshwa ku mpamvu z'uburwayi. Kandi abahanga mu by'ubuhinzi bavuga ko Tayilande ifite ubutaka bwiza bubereye icyo gihingwa, nta mpamvu rero zo kwirirwa bajya kuruhaha ahandi. Ubwo bushakashatsi mu by'ubuvuzi rero nibwo bwaba buri inyuma y'impamvu ikomeye yatumye leta ya Tayilande ihindura imyemerere yayo kubirebana n'ikoreshwa ry'urumogi. Umuganga mu bitaro bikuru bya leta muri icyo gihugu Dr. Withon avuga ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko icyo gihingwa cy'urumogi kizabafasha nk'umuti wo guhangana n'indwara zari zarananiranye ziganjemo igicuri, ububabare buterwa na kanser n'izindi ndwara z'abanda. Gusa ababikurikirana hafi bemeza ko Tayilande bavuga ko ubucuruzi bw'urumogi bushobora kuzinjiza miliyari zisaga 20 z'amadolari mu kigega cy'igihugu mbere y'umwaka w'2022.
Kibasaba duteze amatwi ko muri ko mubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri no gatanu yaremesheje ikiganiro mu ntara Ngozi, aho yishyuye ibibazo bitandukanye by'abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye n'umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse ku bibazo nyamukuru byavugiwe muri icyo kiganiro.
Yavuze yuko bamadoshiza ibirego umuryango uhorikemwo ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini. Yongera kandi avuga ko yabashije ibirego umuryango wa Afrika y'ubuseruko kwaho hose atanyishi somo yiraboneka. Yongera avuga yuko ariko ku ruhande rw'u Burundi igihe u Rwanda rwavuga yuko rutunze interahamwe ko hoho baje kubitohoza, akavuga yuko ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi gikwiye gukemurwa n'akarere kugira ngo umugenderanire muri rusange muri uyu muryango ugende neza.
Naho sari ya mabaruwa amazi iminsi yandikirana na President Museveni, hari icyo yababwiye?
Ego ya kivuze ko gatoya aho yavuze yuko uyo mubano aho yavuze yuko muri make amakete atagiye atari bo batumye ashigwa ahabona ariko kandi ko atashikiye aho yategezwa gushikira akavuga yuko bo bishuye umuhuza bavuga yuko icegeranyo cy'ibiganiro biherutse kuba bitaraba Burundi kubera ko byagiyemo umugwi umwe
naho kubyerekeranye no kwimurira umurwa mukuru igitega yabahaye igihe hari ubwo yababwiye ati bizaba iki gihe niki
nkuko n'amashiranganzi yabitekanije nuko bizotangura mu mwaka uza 2019 ariko akavuga ko bizobanza kwemezwa n'inama nshingamateka ikongera bigaca mu nama nkenguza amateka ndetse no na sentari yubahirizwa shingiro ikabyiga
yanashimangiye rero ko ataziyamamaza ko atazitoza mu 2022 2022 byo yabivuze gute
yego aho ni nyuma yaho hariho bamwe mu bibaza yuko kumbura nk'umuryambwe aturukamwo imusaba yohava yivuguruza aho yavuze yuko naho imusaba adashobora kugaruka ku byo yavuze kandi ko mu mugambwe arimwo hasanzwe arimwo abandi bantu bafite amu n'ijundi ashobora kumusubirira
Fidelite ishatse ikiganiro ntabwo twakivuga mu minota ingahe gusa ni amagambo makeya ubwo uraza kubigarukaho ku buryo burambuye mu nkuru zo kutwohereza urakoze cyane
murakoze na
tubashimire Fidelite ishatse na mugenzi wacu Thomas Kamirindi tukiri Burundi amasendika y'abakozi avuga ko ingingo yo kwimurira utuzi tumwe na tumwe mu ntara ya Gitega mu gihe byaba bitarateguwe neza hazaba ibibazo ku bakozi bazajya gukorera muri uwo murwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi Tarisise Gahungu uyoboye urugaga rw'amasendika y'abakozi asaba leta gushyira mu ngiro buhoro buhoro uwo mugambi hashyirwa imbere inama n'ingingo ku neza y'abakozi n'akazi ibindi kuri iyi nkuru dukurikire Raymond Zimana
Ayo masendika arashima umugambi wa leta wo gushaka kugereza ubuzima umwe bumwe abanyagihugu aho ni nyuma yaho inama jikiranganje yemereje Gitega nk'umugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi ingenge zotuma ubushikiranganje bumwe bumwe bwimurirwa muri iyo ntara eka n'amanama jikiranganje yose akazobera Gitega Murani wa masendika CSB babona ko iyo ngingo ije guhindurira abakozi akazi Gilbert Nyawakira rongoye CSB akavuga ko abakozi aribo bisabira guhindurirwa akazi
Ibiboneka ko abakozi bazohindurirwa aho bahora bakorera bazoguma mu bwo bushikiranganje mugabo bahindura ikibanza bahora bakoreramo tovita ko ariko guhindura akazi ariko amategeko ngabakozi umuntu ahindurirwa akazi hakora abisavye canke biciye mu zindi mvo zigaragara kandi bijanye n'amategeko mugabo yungingo itegereza kuja mu ngiro n'abakozi kunguruza bakaja igitega
uyarongoye CSB abona ko iyo ngingo nimba itatunganijwe neza hashobora kuba gahombo kanini kuko abakozi batamerewe neza umwimbo utegereza kugabanuka
hari batabana imiryango ibakubiri ivyo tuma hari uburyo bwiyongera ku buryo bw'umuryango wari uhasanzwe uburyo bukiyongera nubwo bari basanganywe kari bayabaye cyane turavye ngene ubuzima busigaye bumeze ugasanga rero mwishuka mu ingiro leta itaciyumviye neza abakozi bazokora batagira ingoga bazokora bagonaniwe usanga imbere birasubije umwimbi inyuma
no mu runani w'amasendika y'abakozi kosibu nabo nyene babona kwiyunga ingo naho ari nziza itegerezwa kwitonderwa kugira akazi nikononekare Tarasisi Gahunga rongoye kosibu asaba leta kutihuta mu gushira mu ngiro yongingo.
Cyo yo muntu bavuye aho yahora biragora gatoyi ngo tukibaza yuko leta nayo izohava itegekanya ingene yofasha abo bakozi bazoba kumbure bibaye ngombwa yuko batana n'imiryango yabo. Hama kandi twibaza yuko iyo ngingo y'ukwegereza ubutegetsi yabende gihugu ingingo nziza ariko kubizoje birashirwa mu ngiro nibaza ngirabukebuke kugira nakazi nikave kononekara
kire sivyo urunaniko sibururagaruka no kubakozi bo bavise ingorane zicanke ziriya rusaba ko leta yoshira imbere inama n'ingingo ntiyagira abakozi bagwa mu mporero nkuko byibonekeje muri kahise
nibaza yuko abantu bagira inama n'ingingo byose bizogenda neza nuko uje inama n'ingingo rero nk'umukozi uyu canke uri yabona afise ikibazo gikomeye kubera amagara canke kubera izindi ngorane abakoresha bazomwumva bishobotse bakamworohereza kugira ashobe gukorera ashobora gutanga umwimbu ukwiye by'umuntu ari mu bimugoye birasabwa yuko rimwe rimwe n'umukoresha yumva umukozi nibaza yuko bazobiganira bakaje inama n'ingingo atamugandwa uyibere
Ingingo yo kugira intara ya Gitega umugwa mukuru wa politike yafashwe n'inama shikiranganze iyo nama shikiranganze kaba yemeje ko kuva mu mwaka wa 2019 ubuzi bumwe bumwe buzovanwa mu gisagara cha Bujumbura ubari mugwa mukuru w'ubutunzi bukajanwa mu gisagara cha Gitega kiretse ubushikiranganze butano bufatwa n'iyo ngingo inama shinga mateka na nkenguza amateka nazo nyene zizoje gukorera Gitega eka nimwe mu migwi yigenga ahani nk'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha barundi severe umugujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB hamwe no mugwi w'igihugu wigengujeje gatya kazi na muntu CNIDH ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi abantu 46 nibo bamaze gufatwa n'ikiza cakorera mu ntara zibiri z'igihugu kuva ku igenekerezo ya 2025 kuno kwezi kw'12 zatangajwe kuno no munsi wa gatanu n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga
kuko itangazo ry'umushikiranganje w'amagara y'abantu ribivuga ico kiza catanguye kwibonekeza kwigerekereza ya 2025 kuno kwezi kwa 12 turimwo muganga Tade Ndikumana avuga ko cahereye mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge ahamaze gufatwa abarenga 40
mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge hateye kiza cakorera kuva kwigenekereza ya 2025 ubu tukaba tumaze kwakira mu bitaro abagwayi 45 muri abo twarashoboye gupima babiri batanguye kwibonekeza aho twasanze by'ukuri bafise ingwara ya korera eka mbere twamenyesha yuko muri abo ari kwa muganga hamaze gutaha umwe twahereye kwakira kandi yakize ingwara ya korera yibonekeje novuga mu gisagara cha Rumonge mu makartie Teba kanye inkoko hamwe na Gihwanya eka mbere no ku mitumba ya Muturigwa Cyugaro na Kibozi yo muri zone Minago hakaba n'umutumba wa Mwange wa zone Kizuka imitumba ya Gatete Mutambara na Makombe yo muri zone Gatete umutumba wa Karonda wo muri zone Kigwena hamwe n'umutumba wa Bisaka wo muri zone Murago uri muri komine ya Burambi
Sibomanuko gusa havugwa ico kiza cakorera nk'uko uwo mutegetsi yabitangaje mu karere k'ubuvuzi kamere ya Bujumbura amaje mu buraruko umuntu umwe aramaze gufatwa muri zone ya Buterere
uyu ndi mugwayi twabonye mu karere k'ubuvuzi ko mu gisagara ca Bujumbura ko mu buraruko asanzwe ariko arakurikiranwa mu bitaro bya Prince Jean Charles aho nubu wenyine tumaze kubona kandi naho nyene turaza gucanayo abajejwe kuvura kugira ngo basuzume kandi bongere bapompe mu mihana na cyane cyane mu Buterere aho twasanze naho nyene kubera imvura gizimisigwa hariho amazi menshi atuma mu buzu bwa sugumwe imyanda iduga hejo
umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida avuga ko abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi bagiye gukorera mu turere tuvugwamwo ico kiza kugira nikibandanye kirandagata abajejwe intwaro abasaba guhimiriza bo barongoye kugira bubahirize amabwirizwa y'isuku
tuboneyo rero akanya ko gusaba abajejwe intwaro abenegihugu eka mbere n'abasanzwe bashigikiye ubushikiranganje mu vyamagara y'abantu kugira gire ingufu hamwe kugira ngo dobore kugwanya ico kiza kandi dutanguye no gushima ko abajejwe intwaro abajejwe igipolisi kambere n'abasanzwe bafasha ubushikiranganje twagize inama kandi twasanze ibisabwa byose bihari kugira ngo tugwanye ico kiza cakorera twasanze mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge haguye imvura nyinshi cyane igatuma ubuzi bwa sugumwe burengerwa n'amazi ivyo rero bikaba vyaciye bituma iyo ngwara yibonekeza nko mu gisagara ca Rumonge hose kambere no mu mitumba ihanamiye kijya gisagara ico twomenyesha kandi abarundi nuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busanzwe bwariteguye kugira ngo mwe n'ico kiza giteye dushobore kugarukira ku bene gihugu tudatevye dusaba rero bene gihugu gukurikiza ya mabwirizwa y'isuku
ikiza cakorera cama cateye mu duce tugize intara ya Rumonge biturutse kwikena ry'amazi meza nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro muri ako karere ko mu manuka kw'igihugu mu kwezi k'umunani uno mwaka nyene ico kiza carateye muri ako karere k'ubuvuzi ka Rumonge gihitana abantu 12 kubarenga 150 bari bafashwe kuko amakuru ava mu biro vy'ako karere k'ubuvuzi ka Rumonge abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube Abo bayakwirakwiza bafasha amakuru twatambukije kera bayita amashya nta ruhushya babifitiye. Imwe muri izo nkuru nigaragara kuri YouTube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u Rwanda zizatera Burundi. twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha makuru atariyo. Twiseguye kubo byabyagezeho ingaruka. Turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru. Tubibutse ko inkuru z'ijwi rya Amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira internete kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com, Facebook vewa radio yacu, Twitter radio yacu vewa, na YouTube radio yacu vewa.
Nkuko mubimenyereye rero, uyu ni umwanya wa sporo kuri uyu munsi wa gatanu. Kuri telefone tukaba turi kumwe na mugenzi wacu uri Kigali, Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, turakuramukije cyane.
Mukomere cyane Placide, kandi nanjye ndabifuriza ibihe byiza, bifuriza no kuzagira umwaka mwiza, mwaka mata n'ubuki.
Urakoze cyane, twizere ko nawe Noheli yagenze neza. Ese ubu noneho mu mikino byifashe gute? Twumvise ko mukanya hamaze kuba amatombora ku mikino mpuzamahanga, aho ikipe ya Mukura nayo yaba yatomboye ikipe yo muri Sudani. Bimeze bite?
Niko bimeze Placide, nkuko bivuze tombora imaze kuba rwose nta n'isaha irarangira, aho nakubwira ko bageze ku cyiciro cya gatatu, ni ukuvuga intera ya gatatu yo mu marushanwa ya CAF Confederation Cup, aho ikipe ya Mukura ikataje. Uzi ko imaze gusezerera amakipe abiri, ubu rero urwego bagezeho tombora yahuzaga amakipe yari yarokotse mu cyiciro cya kabiri cy'amajonjora, akagomba guhura n'amakipe noneho yasezerewe mu kindi cyiciro cya Champions League. Uzi ko hari amarushanwa abiri ku rwego rw'amaclub aba muri Afrika, aho rero hari CAF Confederation Cup hakaba na CAF Champions League. Ayo rero yasezerewe, nibwo yahise atomborana n'ayo yari yashoboye kwikarishya. Ubu rero twavuga ko cyaba ari icyiciro cya nyuma bagiye kuzahura. Aya makipe 16 agiye kuzahura n'andi 16, hakazasigara 16 azagabanywa mu matsinda. Ni ukuvuga ngo azarokoka kuri iki cyiciro akazajya mu matsinda. Ubwo rero Placide, ntatinze cyane mu magambo, navuga ko Mukura imaze gutombora ikipe yitwa El Hilal Umudurumani yo muri Sudani. Ni ikipe itoroshye, gusa nyine bibaye n'amahiri cyangwa se bibaye n'ibitangaza, kuko n'ikipe Mukura iherutse gusezerera ku ntera ya kabiri, nayo niyo mu gihugu cya Sudani, kandi nayo ikaba yitwa El Hilal. Gusa itandukaniro rihari ni uko iyo Mukura yasezereye yari El Hilal Obaid, hanyuma iyi ngiyi bagiye guhura ni El Hilal Umudurumani, ari nayo ikomeye cyane isanzwe izwi ku ruhando rwa Afurika.
Ese Jean-Claude, ko Mukura yasezereye n'ubundi El Hilal yo muri Sudani, ubu ngubu hari icyizere ko Mukura nibura yazabasha gusezera iyo El Hilal yindi yo muri icyo gihugu cya Sudani, ikagira nibura mu cyiciro cy'amatsinda?
Aha ngaha umuntu yavuga ko bitoroshye cyane, kubera ko iyo ugeze kuri uru rwego ugiye gutangira noneho ibikomeye. Ikindi umuntu yavuga ni uko iyi kipe nyine ya El Hilal yo muri Sudani yari isanzwe mu irushanwa rya Champions League, nubwo yasezerewe n'ikipe muri Tunisia yitwa Club Africain yari yasezerewe APRC mu Rwanda, bivuze ko ikipe ishobora kujya kuri uru rwego mu rwego rwa Champions League ibikomeye. Gusa ikindi umuntu yavuga atakwirengagiza ni uko ikipe ya Mukura Victory Sport ifite amahirwe yuko ariyo izabanza, buryo yabanze gusohoka cyangwa se gukina hanze umukino ubanza nabyo bishobora kuyifasha. Navuga ko ari amahirwe agiye yisekera, cyane cyane ko bigeze ku mukino wa gatatu cyangwa se ku kiti ya gatatu, Mukura buri gihe uko bakinnye ibona amahirwe yo kubanza hanze.
Twizere rero ko Mukura tuyifuriza amahirwe masa kuri icyo cyiciro kizakurikira, ahubwo tunyarukire no muri shampiyona yo mu Rwanda. Ese byaba bihagaze gute?
Urakoze cyane. Uyu munsi rero batangiye umunsi wa 12 wa shampiyona, aho habaye umukino umwe wabereye kuri Stade General ya Kigali Nyamirambo, aho ikipe ya APRFC niyo ya mbere niyoboye nta nubwo iratsindwa na rimwe. Ariko uyu munsi umuntu yavuga ko yasitaye, kuko yagwiriwe n'ikipe yitwa Gicumbi FC iri ku mwanya wa 15, ari nawo ubanziriza wa nyuma. Amakipe aranganya ubusa ku busa, abantu baratangira bavuga ati umupira w'amaguru burya ugira ibyawo. APRFC yari itaratsindwa cyangwa se yari itaratakaza umukino n'umwe, noneho irasitaye, isitaye ku ikipe itahabwaga amahirwe. Ariko nyine abandi bakavuga bati niko bigenda umupira w'amaguru, nyine hatabayemo gutungurana, nta buryohe bwabo, nyine nta buryohe waba ufite. Ni ukuvuga ngo rero APRFC munsi yatakaje gutakaza, ariko ni ugutakaza, ntabwo yatakaje yose kuko yanganyije. Gusa kuri Gicumbi inota ryo hanze cyane cyane ry'i Kigali riba rifite akamaro, kuko yari iri muri cya gice bite gice cy'amanegeka, cyane cyane ko ari ikipe iri ku mwanya wa 15, ari nawe ubanziriza wa nyuma. Gusa ntabwo ari iyi mikino yonyine iteganyijwe, kuko ku munsi w'ejo hari indi mikino izaba, aho ikipe ya AS Muhanga yo mu majyepfo izaba yakiriye AS Kigali. Umukino uzabera kuri Stade Muhanga, undi mukino uzahuza Kensere FC na Marine ni derby y'Urubavu aho makipe yose akomoka mu mugi mukura nayo izahura na Kirehe ku Stade Huye Espoir irusizi zabiri kumwe na Kiyovu Sport hanyuma Sunrise yakire Musanze wa Kiminyagatare hanyuma mukino utoroshye umukino utoroshye uzahuza ikipe ya Rayon Sports n'Amagaju ku cyumweru nawe ukazabera ku Stade Kigali Nyamirambo APRFC ubu niyo ya mbere kugeza ubu ngubu n'amanota 26 imikino 10 hanyuma ikipe iri ikipe ya nyuma kugeza ubu ngubu ni ikipe y'Amagaju
Jean-Claude urakoze kandi turumva ko shampiyona y'u Rwanda niba hakomeje kubaho gutyo gutungurana igenda irushaho kuryoha twizere ko muzagira n'impera z'umwaka neza mu mikino reka tunyarukire ni Burundi Fidel ho byaba bimeze gute
urakoze Placide tuje mu Burundi ku telefone turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atubwire kuri championnat yo mu cicaro cha kabiri mu Burundi mu mpera mu mupira murantunga w'amaguru yatanguye muri inondwi woducira ku mayange uko vyifashe Evariste
ego Fidel nkuko bivuze championnat yo mu cicaro cha kabiri mu mpira maguru w'igihugu yaratanguye muri nondwi ahantu kugira ko yatanguye ku munsi wejo aho habaye inkino zibiri none munsi yabandanije habaye inkino zibiri ejo ku munsi wa gatatu hategekanijwe rero inkino zine zose no kuvuga yuko higanwa mu cicaro cha kabiri yatanguranye kari akariro kaniniya kuko no kugira ko imikino ine yabaye ari imikino ibi ta imigwi yashoboye gutinda mu gihe yindi migwi ibiri yagadije ejo rero shampiyona mu cyiciro cya kabiri ikazobandanya hariya mu Kirundo Bishop Star wo mu ntara Kirundo kazatana mu mutwe na Butare wo mu Rutana hama kaza Top Junior kazatana mu mutwe na Indite FC Muyinga hanyuma mu byego bya Ngozi Nyere wo ngaho ku Mumba ucitana mu mutwe na Delta Star yo mu Gatumba hanyuma ku kibuga cya Sosumo hariya mu Kumoso Moso Sugar uzotare mu mitwe na Royal FC Imanga
naho muri make tubwire ku byerekeye shampiyona mu cicaro ca mbere izoba igeze ku munsi wa 20 mu mpera z'inondwe muri make
kuko rero ari ngingo
Mutubabarire umurongo wiwe wa telefone ntumeze neza umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka imbere kwa dusezerana mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha tubanze dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije muri Sudani igipolisi cyaho cyarashimye uko yobabaza mu maso ku bantu majana bari mu myerekano mu bisagara bitari bike harimo umugwa mukuru Khartoum inyuma y'ibisabisho vy'uno munsi wa gatanu imbwa batavuga mwe na leta bariko basaba iyi myerekano yo kwiyamiriza leta abantu bashavuye bihereje amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara kuva ku itariki 19 z'ukwezi ku 12 inyuma y'ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'imikate
twababwiye kandi ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gukangisha inteko ishinga amategeko mu gihugu cye ko niramuka itemeye kumuha amafaranga ayisaba ngo yubake urukuta ku mupaka wa Mexico ko nawe ashobora gufunga uwo mupaka agahagarika n'imfashanyo Amerika yageneraga ibihugu bya Honduras, Guatemala na El Salvador.
Naho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo perezida waho Joseph Kabila avuga ko atazi n'impamvu zihari zotuma amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi w'Imana ataba ivyo inyuma y'uko amatora asibishijwe mu kiringo c'imyaka 2 yamara perezida Kabila asigura ko ingingo yo ku munota wa nyuma yo kwigiza amatora mu turere twa Beni na Butembo yatumwe no kuyadukiza kwikiza cha Ebola mu kiganiro yagiranye n'itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika Associated Press Kabila yavuze ko hamwe abanyagihugu muri ivyo bice bibiri byasinzikajwe na Ebola botora ku munsi w'Imana n'ibyadogini nkurikizi zikomeye cyane
twababwiye kandi ko Thailand yari imenyerewe nk'igihugu kabuhariwe mu guhangana n'ibiyobyabwenge haba ku mupaka n'imbere mu gihugu cyashyize kikemeza ko urumogi rwakoreshwa muri icyo gihugu nk'impamvu zumvikana nk'uburwayi
amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri saa kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye tubonere hakaryo ko gushimira engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikono aho mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Placide Magambo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza tubifuriza kandi kugira n'impera nziza z'umwaka mukomeze kumva Radio Ijwi ry'Amerika.